turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika itamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva kuri mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwebwe muratwumva Tankomanzi kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi Riyobora. Ku isi hose turi live kuri Wezi 3 akaburungura byacu VOA akaburungu.com. Adresse yacu ya Instagram, YouTube na Facebook ni VOA Radio ya Trikaze. Mu kiganiro muri sanga tuno munsi mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Joe Diana nini na hazwe.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ivuga ko amatohoza yaryo yerekana ko kumwaka abantu baharurwa mu bihumbi n'ibihumbi aribo baburirwa irengero mu bihugu 85. Iryo shirahamwe ryakoze ko amatohoza. Ku rundi ruhande, amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu harimo mpuzamakungu nka Human Rights Watch ifite icyicaro muri Amerika asanga iki kibazo ari kibazo amaleta yarakwiriye kwicarira, naho iryo shirahamwe ryemeza ko ababurirwa irengero ahanini banyuruzwa n'inzego za leta zirimo izijeje gucungera umutekano mu bihugu bitandukanye aho demokarasi gicumbagira. Ku wa mbere uza hazwa rigenekerezo rya 30 isi yose izo himbaza umunsi wahariwe umunsi wo kwibuka ababuriwe irengero mu buryo butandukanye. Mu gihugu cy'u Burundi, ishyirahamwe Fokode ribicije mu isekeza ryayo ryise Ndondeza ryo ryemeza ko abo rimaze kumenya ko baburiwe irengero kuva mu 2015 barenga 200. Aba bantu none bagizwe na bande? Baburiwe irengero gute? Banyuruzwa na bande? Amakuru aberekeye amenyekana gute? Utu tubazo turi mutwo tuza guca hirya no hino mu kiganiro muri sanga cino munsi. Twabatumiriyemo Pacifique Ninahazwe atwara ishyirahamwe Fokode ryatanguje isekeza Ndondeza. Pacifique mwiriwe, nikaze kuju rya Amerika. Kuri iki kiganiro rero byari kuduhimbara yo kiza kubamwe uruhande rwa leta y'u Burundi kugira ngo twumve ico rugona, ariko kugera ku munota wa nyuma tugitegura mbo twatumiye nta n'umwe yashimye kwemera ubutumire bw'ijwi rya Amerika. Mu bushikiranganji buraba iby'agateka kazi na muntu twahamagaye kuva ejo ntibatwitavye mu murwi w'igihugu jejwe agateka kazi na muntu CNDH, naho batubwiye ko bitokunda tworindira tukazobatumira mu mpera z'ukwezi kw'icenda. Utwara uwo murwi ariwe Sixte Vigne ni muraba yansiguriye ko hari icegeranyo bariko barakora kuri iki kibazo bategekanya kwerekana i Geneve kuri ubwo tworindira, hama bakazokwitonda mu gutanga ikiganiro bavuye i Geneve mu nama bitegekanijwe ko bazogaruka kuvya baburirwa irengero mu Burundi nk'uko yabidusiguriye kuri telefone. Ibazo rero byose biza kuba bikeneye inyishu ya leta, turemeye kuvyandika hama tukazobigaruka ko mu kindi kiganiro nitwagira amahirwe ku ruhande rwa leta tukabaronka. Nuko rero Pacifique Ninahazwe, ishirahamwe Fokode mutwara mu ntango zino ndwi yaratanguye indwi yahariwe Ndondeza, iyo ndwi ni kweri kimwe yitanguye hama ibikorwa bitandukanye muri ko murakoramo n'ibya
ebenze kuva ku munsi wa mbere uheze nishyiramwe Fokode twaratanguje indwi twise mu gifaransa twayise Somene Ndondeza mu matura makene ati indwi yahariwe Ndondeza, ikaba indwi ahanini yo gusubira kwibutsa kw'ikibazo cy'abafatwa n'inzego z'igihugu mu Burundi mu nyuma bakavugwa irengero ryabo ari ikibazo gikomeye kandi kirandanya kitarahera. Twebwe rero ibi bijyanye no guhimbaza uwo munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe bene abo bantu bagiye baranyika banyikijwe n'inzego z'igihugu bitwa le victime de disparition forcée, kuko buriye baranatandukanya ababuzwe irengero ku buryo butazwi n'abandi babuzwe irengero bamaze gufatwa n'inzego z'igihugu. Ikindi kintu cyadutumye tubiharira indwi yose ni uko muri bino biheze twabonye amajyambo menshi y'abategetsi b'u Burundi yagumye agwira berekana ko mu Burundi atabantu bafatwa ngo babuze irengero ryabo. Akarero gatoyi n'akarero k'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamenyesheje tariki 14 z'ukwezi kw'indwi ku maradiyo RFI na France 24 zo mu Bufaransa, aho yavuze ko mu Burundi atabantu banyuruzwa ngo babuze irengero. Abwira n'abanyeshamakuru ati yaba bari bo mwariko mu izina na rimwe atariko abo tuzi wababura n'abantu usanga b'inkozi z'ikibi baheza gukora amabi mu Burundi bakaca bagenda kwinyegeza mu Rwanda. Icyo gihe niko yabigize. Hacinzwe zibiri gusa umushyikirizamanza mukuru wa Repubulika mu Burundi Sylvestre Nyandwi nawe asohora itangazo ryiwe. Mu itangazo ryiwe harimo agace kababi cyane yavuga ko bamwe mu bantu bamaze iminsi bariko barabugwa irengero mu Burundi ko bagiye kwinjira mu mihari y'abagwanyi bakagenda batarimenyekeje imiryango yabo. Ari tuga gutyo atazi na rimwe atanze nk'akarorero.
Imbere ko tuja ku bandi bagize icyo bivuga ko muravuze nk'akarorero kwa Nyanzu aho yavuga ati ababuri irengero harimo abaja ku ababa baragiye mu gihugu cy'u Rwanda bagafatwa nk'abarwanyi. Hariho abarwanyi batandukanye u Rwanda rwavuze ko ari abagwanyi bahereje u Burundi. Ubwo ntiyo bari yari kwagaruka ku bantu nk'abariye.
Igihe umukuru w'igihugu atanga ako karere k'abagiye mu Rwanda yavuze bajya abantu 19 nyine yarabitomoye aravuga ati akarero n'abantu b'abagwanyi bagiye mu Rwanda ari 19. Ariko icyadutangaza icyo gihe abivuga ni uko atashyira hamwe na rimwe atan'ikinyamakuru na kimwe kigeze kivuga ko abo bantu bari barabuzwe irengero ryabo kuko bagifatwa mu Rwanda. U Rwanda rwacyo rubimenyesha rurabereka byashyirahamwe CGR bihuza ibihugu byo mu karere kacu. Abo bantu bari bazwi aho bari, bari bazi aho bafungiwe. Nta muntu n'umwe yigeze avuga ko abo bantu bari mu biti byiri by'ababuzwe irengero. Ariko ababuzwe irengero bobo twaba turiko turaberekana, tugatanga amazina, tugatanga amafoto yabo, tukavuga iyo bavuka, tukavuga ibyo bakoze, tukavuga ingene bafashwe. Abo twama twabatanze ntitwatahuye impamvu akoresha akarero katariko ata muntu n'umwe yari yigeze arongeza mu bantu.
Hanyuma Gapacifique, muvuga yuko abafatwa bafatwa ubwoko bubiri, hariho abafatwa n'inzego z'umutekano. Ibimenyetso mufise byerekana ko bafatwa n'inzego z'umutekano n'ivyaye. Hama abari muri urugo rutonde mwemeza ko bafatwa n'inzego z'umutekano bangana gute, abandi muvuga ko baburi gwirengero ntibabe muri ubwo murugwi nabo bakaba bangana gute gushika ino saha amatoza muse muri ndondeza.
Twebwe muri Fokode muri ndondeza abo twita victime de disparition forcée. Ni kuvuga yari kigiri tuvuga by'abarenga 200 n'abo bonyine baba bafashwe n'inzego z'umutekano mu nyuma ntibasubire kuboneka. Hari aho bishika ejo bundi hari akarere gatoyi twatanze n'abantu baburiwe mu Rugombo na Buganda bagiye muri Congo. Abo imiryango yabo yaratubwiye ko abo bantu bababutse kubera ko atakintu na kimwe kivuga ingene bafashwe iyo minota ya nyuma y'ingene babuze ingene byagenze. Abo twebwe ntitubashyira muri bino bikigiri byabo dufise cyangwa twita ko ari abantu banyukijwe n'inzego z'igihugu. Nubwo amatohoza ya Ndondeza ahagarara cyane kuri aba bantu, tuba dushobora kwerekana ingene bafashwe n'inzego z'igihugu tukanazivuga izo ari zo mu nyuma bakavuga irengero. Gombaga guhakarira gatoyi kabo twavuze gabo mu kwezi kw'icumi guheze ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro. Hariho abanywanyi b'umugambwe CNL barindwi bafatwa n'uwatwara iperereza mu ntara ya Mwaro icyo gihe yitwa Gerard Ndayisenga. Abo bantu ndwi bose bavuka muri komine Kiganda mu ntara ya Murangia. Yabafashe izuba riva abafatira aho bita kuri Gite Murangia Mwaro. Abantu barorera hariho n'ibikorwa by'amenyeshamakuru bo mu isanganiro bo muri za Hima FM n'abandi bari batumiwe. Aho bose bari ngaho barabona igihe abo bantu bafatwa barabajyana. Haciye nkeyi umwe muri abo bantu yarasubiye araboneka arataha muhira atahataco yinyona. Abantu bakibaza ati byagenze gutyo wewe ngo agaruke wenyine, ku buryo benshi bari bagiye ko ari nawe yakoreshejwe mu guta abantu mu mitego kuko dukurikiranye niwe yari yabatumiye muri iyo nama bari bagiyemo. Ariko mu nyuma n'uwo hakinzwe bibiri yarasubiye aragenda aravuga irengero tuzi ibyibuze ari byo. Ubundi wa kabiri twaronse ni uwashoboye gucika ku icumu wo muri bo wari wavuga ko babatwaye mu ijoro baba bagiye kubicira ku Rusizi mu Rugombo. Wewe warashobora gusimbira mu Rusizi aratoroka arinyegeza gushika arahunga arahunga n'igihugu arashinga intare yiwe y'ibintu byabaye.
Hanyuma
ubu hasiye abantu batanu hasiye batanu atanumwe azi irengero ryabo muri abo ubwo nkawe ko n'akarorero kazwi no mu nama nshingamateka karabagijwe mu kwezi kwa kane akabarwa n'umushingamateka ava muri ibyo bice nyine ariko nta nyishu n'imwe yigeze itangwa kuri abo bantu gushika uyu munsi.
Yego Pacifique Mukanya, turaza kugaruka umbarire ibyemezo ufise vy'uko abo bantu bafatwa n'inzego z'umutekano, ariko tubanze tuje ku mirongo ya telefone harahara abanyagihugu batandukanye bafite ibibazo babaza. Turahera kuri Jean-Pierre Ikaze ku Jugi Amerika. Jean-Pierre uratwumva? Jean-Pierre numva tutumvikana. Alain wowe uratwumva?
Alain ndabumva.
Uherehega Alain?
Tumherere mu gisagara ca Gitega.
Mu gisagara ca Gitega ku murwa mukuru wa politike mu Burundi. Akabazo kawe kwa Pacifique ni nahazwe atwara Focode turi mu vyo ababurirwa irengero mu gihugu c'u Burundi.
Jacques Hatuna gomba kusubaza ni kamwe. Ni cyo nyine mwari ko muravuga kijyanye na credibility. Bo sizo ko kivuga mu Kirundi ukuri ko bakurimo mu matohoza yiwe. Kuko birateye ubwoba bintu kuri gurengero, kuko tumaze bikenda mu kugera kuri Facebook abantu benshi arabacisha ko hamaze iminsi haca ko ibiganiro bijyanye ngo no gushinga intahe irya baburi birengero. Ariko akenshi bamwe bamwe nkaruka tuba turi mu Burundi tugira duti none turamwe tuzi atari mu gihugu izo raporo zironka gute zirimo umuco ungana gute. Nicyo kibazo abantu tuba dufise nayo uri turashima rwose ibikorwa by'umuntu akurikirane ibijyanye n'iryo uri kwa irengero ry'abantu. Kuko hari igihe umuntu abura umuntu bo abura irengero ry'umuntu wiwe akabura uwo yitura, twari dukeneye kumenya umuco neza ayo matohoza camwo kugira ngo kumweze turizera ayo matohoza yiho.
Ala uradukurikira kuri shortwave neza mu Burundi canke tukugumize ku murongo Pacifique abanza kwishura?
Nibaza ko mwagumiza ku murongo kuko sindabu ino ntiturakurikirana sindabumva neza.
Ego guma ku murongo ntaco Pacifique nyina hazwe akabazo ka Ala Igitega urakumvise?
Yego cyane. Abagize akabazo mbere kanaje no mu bijyanye tumaze iminsi ngo turatunganya aho abantu baca babaza ibijyanye n'ibyo mu biganiro 2022. Turabwira ati hariho itandukaniro rinini cyane bisi y'uno munsi n'isi yo mu za 2022, aho abategetsi bashobora gukora ibintu by'akamaramaza bikaba bitashobora kuvugwa. Uyu munsi aho nyine ahagaze harashobora kubera ikintu ubunyana akakibona mu minota ibiri akaba kizungikiye n'amafoto y'ibibaye byose nkaba ndayafise mu minota cumi ikurikira nkaba ndikogatabariza umuntu ahagiye kubona ingene afashwe. Iyo ni isi y'uno munsi. Isi y'uno munsi ikiganiro nk'uko mugitegura mukandika kuri Facebook ati mukanya dufite ikiganiro abashaka kujya guhamagaza niba bitubwira ubwo nyine bikacariya mu minota itatu ikurikira bagasanga bari kubarumvirizwa mu kiganiro. Iyo ni isi y'uno munsi rero ikibazo cyo hamwe bumenya turumvikana kuko hari nk'abatari mu gihugu muri twebwe bumenya ntibishoboka ariko kandi nibutse ko atari ibyo ishyirahamwe buryo ntabari umuntu umwe abagenzi b'ishyirahamwe si umuntu umwe aho ibyo bintu byose bikorerwa harimo ababyemera n'abatabyemera kuko makuru turonka hari amakuru ava mu miryango y'ababuze n'iy'abagenzi babo n'inshuti zabo hari n'amakuru ava mu nzego z'umutekano zenyine zazagiye zifata abo bantu hakaba harimo avuga bati ibi bintu dukora twe ntitubyemera tubikora kubera ko ari banga nta kundi.
Anawatomokewe
yego ndabute intege murakoze inyishu irumvikana
urakoze cyane ubwira umunsi mwiza ngaho igitega
yego ndamubwiye ibikorwa byiza murakoze
yego urakoze Pacifique ni nahazure ruti abanyuruzwa bakaburira bakaburirwa irengero ahanini banyuruzwa n'abajeje gucungera umutekano n'inzego zitandukanye ivyemezo ringana gutura bigarutse ariko hariho barakwereka bakerekana tikanaka yabatwaye ifoto ikaboneka imbere y'uko amakuru atangazwa
hariho nk'akarero gatoya ndatanze n'akarero kumvikana umuntu afasha abantu muri hoteli iriko inaberamo inama ahantu hari n'abamenyeshamakuru ibibazo ingeneko umuntu yoshobora gufata abantu ahantu hari abamenyeshamakuru akitega ku ibyo bintu bikazomenyekana nyinshi kiba kibabaje n'ingene ibyo kumenyesha amakuru byifashe mu gihugu amenyesha amakuru ibintu nk'ibyo barabibonye ariko bo nyine baravuga bati ntitwo kubaka kuri duga ko bamwe ugasanga batwandikiye n'abandi gutyo gutyo ariko urumva nicyo n'ikintu cyabaye abantu barorera ni hoteli ku murango navuga ko cyatse no mu nama nshingamateka kirabazwa harabura n'umwe yishura kuri icyo kibazo Gerard Ndayisenga ntari yigera atumwa ko ahantu na hamwe ngo apfuye avuga ati abavuga bino bintu n'ababenshi ngo twasapfuye avuga ko tubenshi bigenda gute ko mu gihugu hashobora kuvugwa ibara nk'iryo ikintu giteye ubwoba nk'icyo umuntu akivuzwe ko ntanabazwe gusa ngo apfuye yiregura avuga ati barambeshyeye ibyo bintu ntabyo nakoze bigenda gute mu rwego rwo guturereza gutwe rwo kwedukira umukuru w'igihugu bwemere kwambara ibintu bibaje nk'ibyo inyagire n'umwe ashobora bitangazo niko bya ati ba bantu bavugwa ko babuze irengero hari ahantu ibyo bintu si byo twarabikurikiranye dusanga n'ibi 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 hano kubita ko imiryango y'abo bantu bavuzwe yagiye iritura mu kitanteri wa komini Kiganda baramubaza aratelefona nawe akayokwe aba ayishura yuko ibyo abantu bafashwe mugabo atanakiye bazi ibyakurikiye ibyo aribyo abo bantu baragiye baritura buramatari wa Murambya inshuro zine arabakira ariko nawe nyine yabwiye ko atazi abo bantu baherutse cyane mu gihugu
ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda twibutse bariko baratwumviriza yuko twagerageje kuronka uruhande rwa leta kugira ngo izagirije bimwe bimwe canke ibigaruka bimwe bimwe bi ku ruhande rwa leta tubisabira umuco ariko nta ruhande na rumwe rwashoboye kuronka ico bikoze muri CNDH Commission Nationale Indépendante des Droits de l'Homme bo batwemereye yuko mu mpera z'uko icenda bavuye muri Geneve nyuma y'icegeranyo ngo bayikorakora kuri ibi nyene vyababurirwa irengero bazoza tugasangira ikiyago. Turafise Desire kuri ndi murongo wa telefone. Desire ikaze
murakoze cyane ndabaramukije
iriwe uherehega Desire
ndabaramukije na Pacifique amaze ndi Bujumbura mu gisagara cya Bujumbura
akabazo
amahoro cyane
yego ikibazo cyane cyambere nagomba ndakibazwe nyakuba Pacifique mu matohoza bakora kubyerekeye abantu baburirwa irengero wabagerageza bagashika mu mabohero yose ari mu Burundi kugira ngo barabe nyimba abantu baba batafunzwe ikibazo cya kabiri agomba kubaza sinone mu gihe abantu baburiwe irengero koko baba batora ibiziga ikibazo cyane cya gatatu nibyo vraiment ndakunze gukurikirana ibyo akunda kwandika umushinga ntaye Pacifique mu bisanzwe kabisa n'ibyo abantu banafatwa ariko rimwe na rimwe hari abarekurwa ugasanga barekuwe muga nka twebwe bato bato twa mocha piyumva yuko abatararekurwa bashaka bari muntu ugiye mu gasha bagomba adumu tungaho we ko babashika ko babagira amadesante bagashika ku matere bakabona yuko bakabona ko kuko abantu bapfuye batakiri murakoze ibibazo byanjye nibi
urakoze Desire imbere ko Pacifique akwishura mbanze ndakwibarize uravuze ngo nivyo barafatwa harabumaze kwibonera bafatwa n'amaso yawe waho uherereye
Ego. Aro babiri, bamaze bamaze gufata kwere barafatwa mu buryo bwo kunyuruzwa ariko mugabo bararikuse ariko twarabonye barasubiye imiryango.
Bafatiwe he hari ryari bafatwa nande?
Icyo gihe bari bafatiwe ahantu
turi kumwe Desire.
Ego ndabumva cyane.
Uti bari bafatiwe ahantu bafatwa nande bafatigwe iki?
Urumva baba bafatiwe hari bambaye cyari bafatiwe hari bambaye sibire bari mu modoka ya CI ariko mugabo bamaze iminsi ibiri cyangwa turabona bari baraho kabisa barakomeye
bari babanyi bawe
ibaye bari babanyi banze amwe umwe ari n'umugenzi cyane
hama bafatwa bafatiwe iki?
Bo barafatiwe bafashe babwira ko hari amatoza bagiye kubagira ku byerekeye ubusuma mugabo nibaza ko basanze atari byo kuba babarekura bamaze iminsi bibasaba barabarekura nta n'umwe yaburi birenge.
Yego, guma ku murongo rero nsubize micro Pacifique yakwishije kuri utwo tubazo twawe dutandukanye. Pacifique, utubazo twa Désiré i Bujumbura mu Burundi.
Akantu gatoyi mbere yuko ndamwishyura, niyo muri ko murakurikirana abo tuvuga ko babuze irengero, hari umuntu n'umwe wari umaze kumenyamwo mu bantu twavuga ati uyu muntu ari muwo twemeza ko babuze irengero, hari undi muntu umwe gusa byanze yashyize umusanga ni umuntu kandi uzi.
Désiré,
ndabumva.
Yakubajije Pacifique ati muri abo bantu uko bakurikirana abo bahora bavuga ko baburiwe irengero hariho umaze kumenyamo?
Abo baburiwe irengero kadema abo baburiwe irengero ndabona gusa twese tubona gusa byandika nawe ndamenyamo no.
Asaw mukiyaze rero mwambajije bwa mbere muti mbega iyo tuvuze ko umuntu yabuze irengero twatonda tukajya mu bushobozi bw'u Burundi tukamenya ko umuntu atoba apfungiwe muri ubwo busho. Navuze nti ndondeza buriya bwa mbere bwo n'ijwi ry'imiryango, ijwi ry'imiryango iba yabutse niho bakaraza bati turondeze umuntu wacu yarafashwe itariki y'umwaka yafatiwe aha n'aha n'aha n'aha, none kuva icyo gihe ntituriya dusubira kumubona, twebwe tugafasha kududa iryo jwi ryabo. Icyo iyo niyo ntambwe ya mbere, kuko mu miryango bo usanga bagiye no mu busho muri raporo zacu turabyandika ahantu hose baba baragiye mu busho bubegereye bagenda barabaza bakajya mu iperereza ahantu hose bakambwira ko abo bantu atabo bigeze bafata bagahakana ko babafashe, niyo bazi bari yabafashe ugasanga niyo arahakana ko akigeze abafata. Hanyuma tukiha ikiringo cyo kubikurikirana ugasanga haciye rero nk'amezi atatu atanu atandatu uyu muntu turashyize turamushyize mu gitigiri cy'ababuriwe irengero, naho yobaye yarafashwe akaba yatwawe gucungirwa ahantu hatazwi. Uwo muntu aba ari mu gitigiri cy'ababuriwe irengero, nicyo ki bita mu masezerano mpuzamakungu ninde bita uwaburiwe irengero yabanje gufatwa n'inzego z'igihugu. Ubwa mbere ni umuntu koko aba yafashwe n'inzego zishobora zizwi ku buryo umuntu ashobora kwerekana urwego rwafashe uwo muntu urwo ari rwo. Ubwa kabiri ni uko umuryango wiwe uba waragiye kumubaza umaze kujya kubaza. Ikigira gatatu ugacikana inzego z'igihugu zirahakanye ko byafashe umuntu, zigahakana kwerekana iyo zimupfungiye, zigahakana zikanka kwemera kwa rido zimufisi. Ubwo ni ibintu bitatu bikurikirana. Rero naho abantu baba bafungiwe mu nzego ni bakaba bafunze bo tuvuga ko babura irengero, mu gihe abategetsi batemera ko bafise abo bantu kandi imiryango iri kwirabarondeza abo bantu baguma bitwa ababura irengero gushika baze bamenyekane. Hari n'ikindi bakibazo kiri mbega ntaho musanga ari biziga mukabitora bakaba barapfuye. Mu bisanzwe abapfuye bikamenyekana ko bapfuye bacaba mu gitigiri cy'ababura irengero. Uwikigiga kibonetse ntaba kiri umwe mu baburi irengero, uwo ari mu gitigiri cy'abapfuye cy'abishwe. Ariko umuntu yaburi irengero ni umuntu usanga imiryango iguma yiyibaza mbega uwacu aracyariho cyangwa yarapfuye, mbega dutangure ikigandaro cyangwa tugume turindiriye. Ugasanga umuryango umaze imyaka itanu, umaze imyaka inarenga batazi ibyacu cy'iwabo ko ariho cyangwa atariho. Nuko nawe usanga dushyiraho muri ibyo bitigiri ibyo twita kuba ikije ku nguvu victime de disparition force.
Yego, Désiré urakoze cyane.
murakoze namwe.
Ego Olivier na Lamar ku murongo wa telefone mutwihanganye twese ko tubafise ariko Pacifique kuri akamuvuze muti abo tuvuga ko baburi wirengero ntiba baratogwa ibiziga ntiba baragira iki nk'amashira hamwe mwebwe muri mu vyagateka kazi na muntu umuryango mubwira gute mubwira ko wihebura inyuma y'imyaka ingahe aho mu 2015 kuva mu 2015 aho barenga 200,000 muri cyari ko murarondera hari icizere mu ofisi ko muzobatora
icyaha kijyanye n'ibi by'abantu bavuga irengero icyaha gikomeye cyane naho haki imyaka 50 n'ubwo hari hasi abantu bavuze abantu kundi yombi ingi na kabisha nashobora kuvuga na uyu munsi ukumva bavuga bati naho tuzi ko benshi bishwe ati nge nahagumanye ikidigidigi ko kumbure data yaba yarashoboye kubatoroka akakagenda nko kwimedi Tanzania kumbure ku munsi umwe tuzi umubona abandi bakavuga bati njyewe narahura n'umuntu asigaye ari nk'umukozi ahantu mu gisagara muri Bire ndahama ndamugana nkabona umwenda ni papa yibaza ko ari data yoba atakiribuka cyanke yigirisha ariko yibaza ko yoba ariwe n'icyaha kibi cyane buriya uwawe naho bomwica nabi bomwica bakamukwereka ukagenda ukamushingura ugasekera ubundi uwawe upfa munambi ukaba utazi icyabaye urinze upfa nawe uri mu kigandaro iminsi yose ubyuka umwenda ufite icyizere ko hazasubira kuboneka ijoro ryajya rigasubira kuyiheruka ikarabaye isize umubona ukama mu bintu bimeze gutyo umwenda gunapfa iminsi yose ukaguma ugandara iminsi yose n'icyaha kibi cyane gikomeye gutwa imiryango
none gapasi nk'abo bo muri bo kuva mu 2015 ndagufitiye utubazo tutari duke ku vyo 1972 ariko reka tubanze duheze ibyo mu 2015 nk'abo bo mu 2015 muracafasha imiryango kubarongera canke haragera igihe muvuga muti nta kundi imyaka itanu iraheze mu mabohero ntabariyo ahatandukanye ntabariyo muguma muhabwiye ati reka tubandanye turondera
nk'uko bimeze ama disparition force igihe akankuru ya nyuma uronse icyabaye uguma uri uwo muntu aguma mu giti kibiri cy'abantu batazwi iyo bashinzwe kuba bafashe n'akarere gatoya biba kwegeze ko mbaza nk'ibyemezo hari nk'aho usanga dufite amafoto akarere gatoya ari nk'ifoto yakwiye ahantu hose nk'umusore yitwa Joris Ngaritane wa munsi hapfa kw'ibitero ku makambi ifoto yiwe yarabonetse aryamye hasi afise amaboko aboneye imugongo mu ikambi mu Ngagara nyuma baravuze ko umukuru w'ikambi yamusohoye bakavuga aho yagiye aramuha gushika aho yari yashyitse iperereza kuva icyo gihe ntacyakurikiye kizwi kiriho no ku muryango wiwe bobo gucika uyu munsi aguma avuga bati tubwire mwamushyize hehe ku buryo ndibuka na perezida nkuru nziza yabigeze gucisha nawe nyine ibya Joris Ngaritane avuga ngo ari mu yamucikiye mu bagandaguye sinzi ko yamucikiye mu bagandaguye hafi samota avuga ngo bazoberekana bazajyana imbere y'ubutungane umuryango ucisubira kugira icyizere ati kumvure Joris bazashobora bamutwereka inkuba bararindira barabura gushika ubu rero ibintu bimeze gutyo nta na kimwe kibiri uwo muryango ati umuntu wanyu twamugize uku umuntu wanyu byagenze uku baguma barindiriye iyo myaka yose kandi akankuru bigira barumva ivuga icyacitse ubwa nyuma ku mwana wawe
yego reka rero dusubire ku mirongo ya telefone Olivier uratwihanganira twagutebeje ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga uherehe ga Olivier
mu gihugu cya Tanzania
amaja nimba atari banga
Tunduma
sabwe
Tunduma kuvuye kwa Zambia na Tanzania
akabazo kawe ariko uduze idri kugira ngo dushore kukumva neza
ego ikibazo cyanjye nashaka kubaza Pacifique urabona yuko akora akurikirana akora amatohoza ku bijyanye n'ababuze irengero mu Burundi nashaka kubaza intumbero y'ishyirahamwe Focode ku bijyanye n'ayo matohoza uko nta turabona yuko ishyirahamwe Focode ryarafuswe mu Burundi kandi yuko ataha n'ububasha bwo kubahagarika cyanke kubacira imanza na nifuza kubaza intumbero yabyo aho bizoshika kuko hariho nka benshi batinya no kuvuga babo babuze irengero cyane bakubera bakinye yuko bacaba bakira kwitera bwoba nashaka mbaze muta pacifique agirika abwiye intumbero ya abwira abantu intumbero y'iyo yayo matohoza naho icyo yifuza ko bizoshika kugira abantu bumve basubiye kugira ubwoba ku bijyanye no gutanga umucyo ku bantu babo babuzirengero murakoze
ugume ku murongo Olivier Ndatsko Tanzania na mwebwe mutadukurikiye kuri wezi itatu akaburungu radio yacu vewe akaburungu comment ha FM tuhafise uretse mu zindi ndimi atari kirundi n'ikinyarwanda Pacifique
akantu gusa nawe nyine nituza kumubaza ibiceza mu ishura hari abo bagi bari birengera nawe umva hariho abatambye bagira ati mbese ibyo bintu nibyo cyangwa n'ibintu umuntu yazukana bikabaho wewe hari n'umwe w'uburyo bw'ibirengero hamwe nawe utabutinya kwa gute rwo
Olivier
ego je ayo umbandri babu zire nyamna za kenshi ari gi usanga tanga atama foto ufise cyangwa ugasanga ubutumwa idondoro babu
ego icyo dagushimiye ni uko uri kwerekana ibintu by'ukuri iyo dukura bene abantu baba babuzwe irengero mu bisanzwe mu kubaronka bihera ku miryango n'abagenzi babo bafise umuntu wabo yabuzwe irengero hanyuma twebwe icyo tuca twihutire yamaze mutubariye wamba ko vuba kiye shyiramo ifoto ubwo nyine cyo twasaba umwidondoro w'uwo muntu ifoto yiwe n'ingene byagenze igihe cya nyuma ingene cyagenze gushyikaba mu bure ibyo tumaze kubibona usanga twanabitangaje tukavuga tuti twaronse amakuru avuga ko ari umuntu yitwe kuyoba yarabuzwe irengero abafite icyo bazi ku byamushyikiye namwe murashobora kudufasha mukatwandikira ni gutyo hacya haboneka haba mu nzego z'igihugu haba mu gipolisi no mu iperereza haba n'abandi usanga tubona abaca abantu benshi cyane bandika batandukanye batubwira iby'uwo muntu ingene yaba byaragenze ibyo tukabishyira hamwe tukarengera mu maradiyo ibyavuzwe mu binyamakuru ibyanditswe maze amakuru yose yerekeye uwo muntu ugasanga muri raporo yacu twarayashyize mu kintu kimwe ku buryo umuntu agiye kurongera ibyerekeye abisanga hamwe uyati mbega n'ubundi byose bimaze iki biri mu ntumbero y'iki bihereza hehe ku ishyirahamwe ryapfutswe mu Burundi ati hariho n'abatikizwa yuko babandikiwe habacateye ubwoba ibibazo navyo abagize birakomeye n'ishyirahamwe fokode intumbero yacu ya mbere ni iyihe bwa mbere byo niyo nyene yikwerekana ko ikibazo cy'ababiruzwa kiriho naho abategetsi bagihakana ko ikibazo cyose kiriho hari imiryango iri kuyarondera ababo leta twifuza ko ikindi kageraho izokiri kishyura uyu munsi wumvira ibinyene bishyura ntabwo bahakana nyine ko abantu babiruzwa ahubwo batera bahinduka ibyavuga bati abanyirijwe byagenze uko abitwa abanyirijwe byagenze uko ariko mu bisanzwe numva ko hari abantu bavuga irengero umukuru wavuze ngo bagiye kwinyegeza wumva hariho abantu batazi iyo bari uwumvirije umukuru w'inama nshingamateka yavuze ngo basohoke hanze batumiwe n'abantu bashaka kubaha amabwiriza ajya muri Canada ariko ntavuga baribo muba burumva ko yemeye ko hariho abantu batazi iyo bari ukumva prokureri jenerali wa repubulika navuga ati bagiye kwinjira mu mihari y'abagwanyi urumva nawe niyo narebeye ko hariho abantu batazi iyo bari naho abivuge ko atavuga n'umuntu n'umwe rero ikibazo twebwe bwa mbere ni uko dushikaho ubutegetsi bw'u Burundi bwemera ko hariho ikibazo cy'abantu babuzwe irengero bamaze gufatwa n'inzego z'igihugu ubwa kabiri ni uko twifuza ko tuzobwira abakoze ayo mazi babihanirwa ubwa gatatu twifuza ko hafatwa ingingo mu gihugu zituma icyo kintu gihagarara iryo bara ako karanga gahagarare ibize birandaye n'ibyo bintu bitatu twifuza kuri icyo kibazo ahayarambagije intumbero dufite kuri ibyo mu kubikora hari uko kubishyira ahabona abarundi bakabibona inzego zikabibona turanabirungikira inzego mpuzamakungu usanga dufite icyo dukora kuri bene ibyo bibazo
hanyuma ku mutekano waba baha makuru canke abipfuza kubaza babi iyo bagiye mbwa bagatinya kabwati kubera iki tubiha fokode kandi itakiri mu Burundi
nicyo kibazo kirahambaye gushika ubu abantu baduha amakuru turavuganaho tubicisha ku mihora tuba tumuzi ko atangorane baza kugira kandi gushika uyu munsi nta muntu n'umwe yatabarije uwiwe muri fokode arigera agira ingorane muri fokode dukora n'ibanga ntangere ibanga rituma tutigera tuvuga nta munsi n'umwe uzobona sokode yandika umuntu yayihaye inkuru uwo ari we. Icyo nicyo gikingira abantu baduha amakuru kandi baratuzi ko turi abantu b'ibanga, abatuzi barazi ko tutari abantu dutakaza ibanga umuntu aba yaduhaye tukari
inka. Olivier, nibaza ko akabazo kawe bakishuye. Gurakoze Pacifique, nje tugira ko tunakubaza abashaka gutanga ayo makuru none bayatanga gute, bayabaha gute nk'ubu hari uri ko arumviriza bwati ndakeneye kuzotanga amakuru?
Twarabahaye umurongo wa WhatsApp baheza bagacako, n'ubu ndawibutse ni nimero ubusa 31 635 635 857 umuntu atumije ubutumwa by'ingaho turaheza tukabwakira, tukamuganiriza mu ibanga gushika iyo dosiye tukayirangiza ku byo tuba twashoboye kumenya.
Yego, murakoze cyane. Trust kandi na Lamer ku yundi murongo wa telefone. Lamer, ikaze ku juge America. Lamer, uratwumva? Yego, ni akazina kawe ni Lamer gutyo nyene cyane nakavuze nabi? Ariko uwegeze inyuma telefone yawe kugira ngo dushobore kumvikana, nimba hari telefone yindi ufite iruhande yawe, uvuze gute? Sinzi igituma wavuze ngo ni La Mer canke Emmanuel. Sabwe baza akabazo kawe twumve ko dushobora kukumva. Ndamera aranyihanganira, reka turagerageza kongera gusubira kumuhamagara mu buhinga bw'ibyuma kuko ndumva by'ukuri tudashobora kumwumva. Ariko hariho Emmanuel ku yundi murongo wa telefone. Emmanuel, wowe uratwumva? Emmanuel, turi kumwe? Emmanuel nawe nyene turumva tutari kumwe ku murongo wa telefone, turasubira tugaruke kuri ayo manimero yabo bari baturungikiye. Hanyuma none ga Pacifique ni nahadwe mukorana gute n'abajejwe intwaro mu gihugu cy'u Burundi? Turamaze iminsi twumva nk'umukuru w'igihugu cy'u Burundi hari amajambo agaruka ko kuzirikira ubutungane kugira iki, ayo maraporo yanyu murayashikiriza abatandukanye, nimba muyabashikiriza babishura iki ku byo mubabariye?
Nibyo, uko dusohoye raporo mu isekeza ndondega turayirungikira inzego zitandukanye mu gihugu, duciye ku mihora yabo ya amaneyi. Raporo zose turazirungika. Iruhande y'ibyo hari icyo tujya dutangaza ducisha ku mbuga ngurukanabumenyi nko kuri Twitter. Aho naho nyine hariho ubuhinga umuntu akoresha kugira ngo umutegetsi kanaka icyo kintu wanditse aje kukibona. Uwa mbere iminsi yose dushyira ko ni umukuru w'igihugu, iminsi yose turakora ku buryo Twitter y'umukuru w'igihugu iteza kubona icyo kintu twanditse cy'umuntu aba yanyirijwe, kugira ngo inzego z'igihugu nge zivuge ngo ntibyamenye ko ari umuntu yatabarijwe ko yari yanyirijwe. Uko niko tubikora. Mugabo ibijyanye n'inyishu, inyishu nicyo n'ikindi, iyo inyishu zigeze n'aho wumva hari ibyo kudutuka, byo kudutuka bifata mbere inzira nyinshi cyane. Uraho banavuga ko ari twebwe tunyiriza abantu, twageze ku mvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Petero Nkiki yavuga ko ari sokode inyiriza abantu. Hari ahandi bumva bacyatwita abansi b'igihugu, bavuga ko tuyivuga kugira ducyatse b'igihugu, byama inyinshi byama zimeze gutyo. Ariko nta muntu byishyura ku muntu umwe umwe ngo batubwire bati sokode yarabeshye. Umunsi yavuga ngo umushingamateka Oscar Ntasano yabanyirijwe n'abantu mu giperereza arabuga irengero, ngo wahise baza kutubwira bati sokode irabeshya, Oscar Ntasano nguyu ntiyigeze anyirujwa, ni muzima nguyu akacyamuzana. Nta na rimwe turabona ikintu nk'icyo. Ntiturumva bavuze bati aho twavuga MHT ko yanyirujwe ati uyu mupfasoni barabeshye, ntiyigeze anyirujwa, ehe nguyu ni mu murara. Nta mwitsi nimba bishyura ku kintu kimwe kimwe tuba twavuze, bafite inyishu byo mu rusange ibyo zo kudutuka gusa.
Turasiye ku murongo wa telefone Benjamin. Benjamin, ikaze.
Ndabashimiye cyane.
Uherehe ga Benjamin?
ni mukuru cha Marawi hano ngo ni kwa mutsa abantu ba Radio Voice of America kana mukije n'abasire bacu
muri Marawi havugwa make
eh muri Marawi ni zere za kana cha Marawi
akabazo ka kwa Pacific twa gutumiriye
ego isatu cyane nashaka mbaje mutama Pacific kuti uzi yuko hari harantu ashobora kuva mu gihugu batasezeye ku ngo zivanye n'uko bafite amadeni cyangwa bafite ibindi bibazo ndetse bahagenda kajya mu kindi gihugu ntazogire ubumenyi bagiye ndetse izo bahora batishwarika kwitoza bakamenya yuko banyuruje cyangwa bonye naribo binyuruje bonyine aribo batumye bitwara mu kindi gihugu nashatse kuvuga nk'uko ushobora kuva mu gihugu utasezeye bituma nuko ufite amadeni cyangwa ufite ibindi bibazo wanka yuko bumenya ko ave mu gihugu mugoga tugenda hagati n'isaka zo kurondera bakakubura ego nk'abaraserukira fogode bagaca bavuga ati baranyiruje mugaranyiruje yaranyiruje yaranyiruje ego umuntu yagiye guhita mu ino mvo yayimeze gute tukota twisigura yuko yanyiruje
ego Pacific urumvise akabazo ka Benjamin muri Malawi
ego nakumvise cyane kandi hariho aho nigeze gutanga inyishu ndetse n'ibivuga bene ibyo navuze nk'abantu imiryango yatubwiye ko ababo banyirije bageze ku rusizi na komini ya Rugombo na Buganda mu gihe babiteguriye kujyanuka ngo bajye kurondera akazi muri Congo twarakoze raporo yerekana ko hari abantu benshi bafatirwaho bakanahicirwa bakicwa n'imbonerakure n'abandi bari mu nzego zimwe z'umutekano ariko ntabo harimo nk'abantu batanu twavuze tuti aba imiryango yaratubwiye ko yabuze irengero ryabo mugabo twebwe ku ruhande rwacu tubashyira mu gitigiri cy'abantu batazwi iyo bagiye mugabo ntitubashyira mu gitigiri cy'abo twita abanyikijwe n'inzego z'igihugu bamwe tukajya ikimeze gisiparishe hose igihe cyose tutaba dufite ikimenyetso cyerekana ko umuntu yabanje gufatwa n'inzego z'umutekano imbere y'uko birengera muri icyo gihe uwo muntu tumushyira mu gitigiri cyabo banyirijwe n'inzego z'igihugu ariko dufatiye ngaho ku rusizi nyine twaje dutanga kandi karorero k'abantu batatu abantu batatu basenga kwa Zeriya bajyabutse itariki zibiri z'uko cumi na rimwe mu 2020 bavuye muri Congo bajyabukira muri komine Rugo muri komine Rugombo bavuye muri Congo hanyuma imbonerakure zabajyabukije zirabajyabuta zikabaka amahera hanyuma hacaza izindi zirabafata zibahereza abapolisi abapolisi babatwara kuri kasho ya komine Rugombo bakuramwo abakobwa babiri bari bari kumwe basigara muri ako gasho abagabo batatu twatanze amazina turabavuga baribo bagenda bajyanye n'umupolisi azwi kubera icyo gihe abo bagabo nta wundi iyo babikiye mu gihe abakobwa bobo bahavuye barekurwa mu nyuma ku itegeko rya Buramatari ya Cibitoke no muri icyo gihe abo bagabo twe turashyira mu banyikijwe n'inzego z'igihugu ariko wumva hari abandi batanu baburiye ku rusizi nyine nubwo tudashyiramo kuko tudafite uwanafasha
Benjamin uratomokewe ku kabazo kawe
ego muganga nitize ikindi kibazo
unyarutse kubera ko umanye
kuko mutamara pasifike na muzi muri politike hanyuma nashaka mbaze nk'ubu mu Burundi cyamenyereye ari mu politike kanaka agize nk'ikibazo bacavuga cya muzi kose nk'akarere nk'umu kwese kanaka yagiye ahantu aranwa araburirwa hanyuma akagwa mu ruzi buke bakamutwara ari kiziga cyane nyine yo cyavuga cya mu ruzi ibyo bahora babibwira kamatohoza bakamenya yuko umujyi wa yavuye mu ruzi umuntu bamutwara ikiziga bakamutwara ko cyavuga ati yari yishu
Benjamin nibaza ko turava tugutumira kumviriza ikiganiro navuze ngo Pacific umuze muri politike sinzi ko iyo politike icyo ushatse kuvuga muri politike ari mashahamwe adaharanira inyungu za politike ariko
ego tujye kuvuga muri icyo gihe ego murano nkunda gukurikirana utuntu akunda gutotereza mu mitwe nyine icyo gituma nimbagize icyo kibazo
yabyishuye yavuze yuko baratohoza bakagira amatoza yabo kugira ngo ntitumare umwanya w'abafite ibibazo bitandukanye n'ibyo amaze kwishura tugutumire kuri wezi tatu akaburungu radio ya tuve wa akaburungu ko muraza kwasanga inyishu y'icyo kibazo ubwira umuse mwiza muri Malawi turafite Onesfor ku yundi murongo wa telefone Onesfor ikaze ku ijwi rya Amerika
Ok, murakoze ndabaramukije namwe.
Urakoze cyane uherehe gahone sifu.
Yewe ndi hano mu gisagara cya Lusaka muri Zambia.
Lusaka Zambia haravugwa make.
turakomeye kandi duheruje kurahiza perezida mushasha.
Narabonye ko yaraherekanyije neza ubutegetsi n'uwamusubiriye, ntibemerewe nyerewe cyane muri Afrika.
Ego ni birabere cyane.
Akabazo kawe kwa Pacifique ni nahazwe atwara Fokode rero.
Yewe akabazo ndagire mbaze ni igiki kiriko kirakogwa kuri abo bantu bari kurakora amatohoza ku byerekeye abo bitwa banyurujwe, kugira ngo Abarundi bagire umutima wo gukundana. Kugira ngo clarification ni meza, ni uko je nditegereze kanse ku Burundi uko gataka meze abantu tuguma abantu bagiye batumana intoke naka yakoze ibinaka, ubundi ati naka yakoze ibinaka. Leta bakayagiriza ati ni mwakoze ibi, abandi bakagiriza abandi banaka ati nyani igihe kinaka mwakoze ibi. Ugasanga rero abantu tuguma dushishikara dutumana intoki twagirizanya ibyakoze igihe kinaka, abandi bagirizwa ibyakoze igihe kinaka. Ugasanga hari ibintu byakozwe mu myaka yahera, abantu bamwe mbere bavuze n'ababyeyi babo bavuze ababo, ugasanga nta matohoza, amatohoza yakozwe kuri ibyo bintu. Ariko ugasanga ibindi bintu mu nyuma amatohoza yakozwe, abantu bakaba implicated baguma batumana intoke umenga ni deni each other, umva abantu baguma batana ko nyirage.
Hanyuma muri make
kuko tubumva amatohoza yakoze. None jeje karabo ndumvise yuko nimba mwene wacu nzi yapfuye ikavugwa, bakavuga yuko ari leta y'igihugu yagirije ko yanyurujwe directly, bisa ntangura kuyumvamo ibyareta nabi. Hama iyo umuntu yumvise nabi acaba umva acagira iyiyumvo mbi ziri negative, ku buryo yahitamo acagira umutima nawe wo gukora ibindi bintu zo kwihora ibindi bintu.
Muri make rero
amatohoza ni meza, none hari ko harakogwa iki kugira ngo Abarundi bariko baratandukanywa n'ibi bintu zo kuvuga ati banaka bakoze inaka, banaka bakoze inaka? Ni ibiki biri kumva kuva kugira ngo imitima y'Abarundi igarurwe hamwe? Ibitumye ahubwo ibi twaciyemo bituma dukunda Uburundi no gukundana Abarundi aho cyose
kuyisura. Ego Onesfor Pacifique, murumvise akabazo ka Onesfor hari muri Rusaka, sinzi ko mufite icyo mukamishura ko
ikibazo bivuga kirakomeye rwose. Ikibazo rimwe na rimwe kiva mu butegetsi, iyo ubutegetsi butagifise inyishu ku bibazo buriko burabazwa, buca bugerageza kuzana ibindi bintu bicanisha n'abantu, buca abantu bagasamazwa n'ibitarije. Nubu ikintu abagira ati muri ino minsi ubona abantu batumana ko intoke, iyo umuntu avuze amakosa ariko arakogwa, bo baca bazana ngo hari yandi makosa yakozwe atishuwe. Mbere ibintu bigatera byambikwa amoko. Njyewe ikintu cya mbere nemeza ni uko atacaha ni na kimwe gikorwa n'ubwoko bwose, nta cyaha ni na kimwe cyakozwe n'abatutsi bose, nta n'icyaha ni na kimwe cyakozwe n'abahutu bose. Ibyo bintu ntibibaho. Hama hari icyaha cyakozwe n'umuntu nakara abe umuhutu cyangwa umututsi, ni umuntu naka ategerezwa kukibazwa. Hari icyaha kindi cyakozwe n'uwundi muntu naka ategerezwa kukibazwa. Ahandi ugasanga ngo ni intwaro y'ubwoko kanaka, ni intwaro y'ubwoko kanaka, n'ibyo bintu bivugewe ntemera. Abatutsi ntibigeze batwara igihugu bose ntibibaho, n'abahutu ntibatwara igihugu bose ntibibaho. Hariho uwo mukuru w'igihugu, hariho ugeze ugeguru, abageze inzego bategerezwa kubibazwa uko nyine batarinze kwambara ubwoko bwose, cyane cyane mu ntumbero y'ugutandukanya abakorerwa mabi cyane n'abanyagihugu ngo basamazwe ibabona ukuri kujya biri ko biraba.
Murakoze cyane.
Icyo kibazo kigendaho.
One so gira umunsi mwiza ngaho Lusaka, Zambia.
Oke, murakoze.
Ego Adrien ku murongo wa telefoni, ikaze na wewe.
Ego kaze niho ndi ku murongo, kaze ariko ndabumviriza.
Uhereye he Adrien?
Ndagende ngaha mu ntara ya Ruyigi muri komine Gisuru.
Muri komine Gisuru. Akabazo kawe kwa Pacifique ni nahazo twara Fokode.
Akabazo gashaka kubaza Pacifique ni nahazi. Ndashaka ndamubaze none nyakubahwa Pacifique ni nahazi. Sindi kare karanyumva.
Arakumva.
Kuri ibyo bintu bijyanye no kuvuga ngo hariho abantu baba ariko baranyuruzwa, ubwo byuma birashobora kuba bihari mukabo ntaki ajya abeshera fakir ukuran kami bukan guru putih jadi, aku jualan apa, kadara buka waktu ni, apa nak fakir itu kadara bersih muka, mukung guni mukung muka muka nak, mukung hari ini saya kalau ada kita buka bukan jualan ucap, itu saya muka pasir, kadara hamak bersih, kugat kecil, apa nak kerja orang pun bila, mungkin kalau ada yang kita muka, mukanya kuku kuku nak, hari ini tu cukup dah hari ini, mungkin mari saya akan tinggal tempat.
Kubgoko Pacific ari ubwoko yavyegetse kuri katumye ijambo yishure Pacific
Mhm ni ka ikari hari hanyuwa kura natwegeye mitekeza ndombeza nta munsi n'umwe turavuga ngo hari ubwoko kanaka unyirije abantu ico kintu no kureba ikibaho bana cina baba mu banyirujwe baba mu dufite cyangwa barakoze ibikorwa byo kubanyirujwa dusanga mwamoko yose abanyirujwe barimo abahutu n'abatutsi ababanyirujwe nabo nyine barimo abahutu n'abatutsi ku buryo tudashobora kuvuga ngo nubwo kanaka bunyirujwa kandi nubwo kanaka bunyirujwa ikiri kimwe icya kabiri nibibaza ko ari kintu agombye kuvuga ngo kongere by'inzego z'imbonerakure aho ikintu kivuga ko iyo turabye inzego zagiye zirakora mu bijyanye n'ibyo kunyirujwa ubwa mbere ku mutwe wa byose twe tubona ari abantu bo mu rwego rw'iperereza umuntu avuga ati nubwoko kanaka ntabavuze ngo n'abakozi bose b'iperereza banyiruje ariko urwego nk'urwego turabona ibintu byakozwe ko urwo rwego turubonamo turabonamo igipolisi cy'u Burundi ko gifite uruhare rukomeye mu bintu by'abantu bagiye banyiruje turabona urwego rw'iperereza mu gisirikare ko rwakoze ibintu binini cyane turabona abantu bakora mu nzego byacunga umukuru w'igihugu perezida Nkurunziza bagize uruhare rukomeye muri ibyo bintu tukabona rero n'abantu batari bake mu nzego z'imbonerakure bagiye muri ibyo bintu ariko ntibisiguga ngo kiba kiga mbonerakure ngo yaragiye kuri buri muntu ibyo si byo na gatoya ariko inzego zanyu turabibona mu bantu bagiye gukoreshwa mu byo gucunga abafatwa cyane no mu kujya kubafatanya twarabibonye
Adrien ugira umunsi mwiza mu Ruyigi
ese nangu murakoze kugira ibihe byiza kusa kasitige naho byagerageza kugira tubugira ego basari ibintu bibikogwa n'ibindi byiza bikogwa mugari yo gerageza kugira tubugira atara gerageza gucabuze ko tukatse nawe ni bidizi ahubwo gerageza gutora tubuga uko basizira cyinshira musaba murakoze
waruvuze ngo yogerageza kuzera bavugira wewe abavugira nkande urinde ushaka ko abavugira bababanze
kensa abwo inzego zitatwe nabe ni bibugo yo kuma zikora ko kumeze n'ifiso yo yageza ko ta dukaga ngombanga bagatege ngukerere
kandi urakoze cyane urakoze cyane
basi abantu umuntu akamufugo ati ni naka yabikoze ibi ubana bacyavuga ngo inzego zo mwiterereje kuko umenga ni zose
yavuze yagera avuga amazina mwamwe aravuga yuko atari bose ugira umunsi mwiza mu Ruyigi Adrien Ego Damasi turi kumwe na wewe uherereye he?
Merere Tanzania
akabazo kawe kwa Pacific ninahazwe.
Akabazo kanye fite nareze topic mwari mwashizeho. Mhm. Ivuga aba yuko ari umunsi mukuru w'abantu ba kwizihiza cyangwa kwibuka abantu bavuze guhera 2015.
Oya uratubeshe twavuze yuko ku munziza ku munsi wa mbere hazokwibukwa ababuriwe irengero no munsi mbuza makuru wama ubaho kuva mu 2011 ego
yewe icyo cyo nabazaga ese abo bantu babuze ko ari umunsi wo kwibuka hari igiteganyijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu rirengera agateka kazi na muntu kugira ngo babashe gukurikiranwa bamenyekane ndetse n'abagizemo uruhare babibyoze
Pacifique
niyo minsi mpuzamakungu usanga yashyizweho n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU usanga uwo munsi iyo ugeze mu ishyirahamwe ONU baragira icyo bavuze baragira imwe bakavuga iyo icyo kibazo cyifashe mu isi ubwo aha turi kutuvuga iby'iwacu mu Burundi ariko ni ikibazo gihanze ibihugu byinshi cyane mu isi abantu imiryango igenda irabura ababo baba bafashwe n'inzego z'igihugu biragira uko bangana mu isi n'ahantu henshi kandi ibyo bihugu uko biraba ONU rero yivuze ibivuga muri rusange mu isi yose ariko mu gihugu kimwe kimwe cyose usanga hariho imizi ikurikirana icyo kibazo nabo baraheza bakabihimbaza ukwabo mu kwibutsa
icyo cyo cyane ko kiriho mu Burundi rero nka fokode irakora cyane kuri iyo n'ibyo bibazo icyo gituma wumva nkatwe muri fokode twateguye indi yose y'ukuyivuga ko
yego tukongera koko nka ONU by'umwihariko yavuze ko muri Bangladesh atako byifashe hari cegeranyo basohoye bavuga bati aho izuba ridashobora gushika bavuga yuko rero ari aho hantu abantu batwagwa tuzoza turabashikiriza uko byifashe mu bihugu bitandukanye Pacifique rero hariho abantu bibaza ati kubera iki mugira kuva mu 2015 mutigeze mukorera ku baburi wirengero muri 72 kandi hirigo harazugwa amagufa ababikora bemeza yuko araba arabishwe mu 1972 baburi wirengero ico gihe
ego makuru cyane kuri ako kabaze ubwa mbere muri yo fatira kwivuka gisekeza ndondeza gisekeza byatutse mu 2016 kubera ko hari imiryango myinshi yari kwira gutabaza ivuga iti hariho abantu bacu bafashwe ariko twabuze bagiye uwa mbere akabivuka mu nyuma tukabona uwa kabiri atubwiye uko uwa gatatu ibyo bimaze gushyika nko ku bantu 200 bavuga ikintu kimwe tukizaga ubundi mu Burundi hari ikibazo gishatse kitari kizwi cy'abantu bafatwa bakabugwa irengero nuko isekeza ndondeza byavutse bigakorera kuri icyo kiringo abantu bariko baradutabaza iyo ababyoshyitse tukabona ari abantu benshi badutabaje batubaza y'2002 aho muri icyo gihe ko mbere twakwinjiriye ko naho kwari ikintu dushobora kugikoraho ariko by'ukuri abantu badutabaje gushyika uyu munsi badutabaza bahereye ku 2015 bamaze kurema nk'abantu babiri gusa badutabaje ku bibazo by'imbere y'ibihumbi na 15 itangazwa mu 2008 hariho wavuze mu 2013 ariko ubundi ibibazo bavuga bihera ku 2015 icyo gituma dukorera kuri icyo kiringo ibibazo bya kera ubundi ibyo bibazo bya kera cyane mu masezerano y'Arusha barasizeho inzego zigenzwe kubikorako izo nzego ni nk'umugwi w'igihugu urabe ibyo kuvuga ni ukuri no kunywanisha abarundi CVR ikibazo ni cyo kumenya gusa ko CVR iri kwikora nk'uko iyo Arusha bari baramvuganye ko nayo ubundi CVR niyo ikora kuri ibyo bibazo byo muri ibyo byaha byakozwe mu myaka ya kera hateza kubaho na sentare idasanzwe ikimanza by'abakozwe bene ibyo byaha ku mashyirahamwe yigenga haba hasigaye kuraba ko CVR iri kwikora akazi kayo neza nuko hataba hariho akabuze abo rero dutahura icyo turiko turakora kubu nta wundi nyungu ariko arabikora ko nta rwego rw'igihugu rubikora ko
na CNDH
nk'umwaka uheze yarasohoye raporo ivuga ko mu Burundi ata muntu n'umwe bamenye ko yanyirujwe umwaka w'2020 byaba bitangaje cyane kuko nko muri Sokode twebwe turafite abantu barenga 30 bafashwe n'inzego z'igihugu bakabugwa irengero mu 2020 mu ntahe twahawe na perezida wa rigiteka ku munsi wa kabiri mu biganiro twebwe turakora yatubwiye ati twebwe hari umunywanyi wacu mu ntara ya Cankizo yitwa Arcade Butoyi atumugera mu birengero mu kwezi kwa kane hanyuma baragerageza kumurondeza babikorana na CNDH CNDH irabikurikirana rwose gushyikaho nayo itega ubwoba hakagira abayibwira ko ibanganije nabo nyine bazogira ikibazo
ego reka
tuzatangaza nyine ya CNDH icyo yandika ko atamubi yabuzwe n'ibindi bya 2002 kandi hariho naho yabiriba yateye ubwoba
tuzogerageza tubahamagare mu kucenda nibemera kutwitaba nkuko babitwemere Pacifique Masogonda Makerero ubutumwa bwanyu ku banyagihugu batandukanye kuri leta ku bashamwe adakiranira inyungu za politike muri rusange kuri iki kibazo
ubwa mbere ngiye ku bategetsi mu Burundi nagomba nshimike ko abatari bake mu bantu barongoye Burundi uyu munsi bazi umubabare uterwa n'ibi bintu byafata bakanyuruzwa n'igihugu igihugu bikabihakana ntibikire kwemera ko cyabafashe hari abategetsi benshi badutwara ababyeyi babo batwawe duce 2022 gushika batangira basubira kuboneka bazi ngene ababyeyi babo basigaye ba nyina bagowe cyane mu kubarera ari nk'impfubyi ariko uyu munsi abandi bakinyuze ariko bamuri aya magogwa ugasanga nta n'umwe ariko arababona ubona ya magogwa nyine
ego murakoze Pacifique umwanya uratujanye nyibutse ko mutwara Fokode reka tuzorondera igice cya kabiri cya kino kiganiro makoze kwitaba ijwi ry'Amerika. akoze nabari muhinga bw'ivyuma kuri micro ya Lidiana ni nahazu mandanye kuranirwa muzo muri mo vyose naho ubutaha.